Perezida Ndayishimiye avuga ko uyu munsi ibikorwa ariko arakora ari ugusubiza agateka igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe kugihagararira. Amenyesha ko aheze imyaka itari mike Burundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icyubahiro haba mu karere no mu makungu, aho batari bake batangazwa n'ingene Abarundi baryana kandi basangira ururimi. Abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwitaho ibikorwa by'iterambere. Yatangaje kwikara igihe cyo gusubiza igihugu mutamana.
Burundi cyabaye igihugu cy'umwizero, twari twarihaye amenyo y'abatwenzi. Amahanga yasuzugura Abarundi, hariho igikorwa turiko, turi kuri operasiyo agateka. Erega twarasuzuguritse, nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho urwaruka rwacyo rukinira. Noneho ntitwataye agateka.
Aha, Perezida Ndayishimiye yari ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe Intwari mu gisagara cya Bujumbura, izina cyahawe na nyakwigendera Perezida Nkurunziza ku wa mbere ukwindwi mu 2019, hibukwa imyaka 57 Burundi bwari bumaze bwikukiye. Icyo kibuga kera ikaba cyahora cyitirirwa umugano wa Rui rwa Gasore yarondeye independence y'u Burundi. Icyo kibuga ubu kiriho kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu myaka iheze cyari cyasubiwemo, ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA risanga kitari ku rugero rwemewe. Umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi byatewe n'abantu badakunda igihugu. Yibukije ko umugambi wiwe ari ukwaka amafaranga bayasehe mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubakwa rusange. Yasiguye ko umuryazi w'amafaranga y'Amarundi muyariko yubaka icyo kibuga yabushikuye mu byara bya bamwe mu bategetsi yatashimye kuvuga amazina.
Baratomboye, hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura, none yatubereye umushinge wo gutanga. Umuryazi muri amwe twagarura, umugambi w'ubu ntitwahejeje. Abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumve urwo ruhombo raba ibyubatswe n'umuryaridi byari byagiye mu mupfuko w'abantu badashika na batanu.
Ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi cyangwa ya leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya Mahama mu Rwanda babigarutse ko mubonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi. Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko uku niko yabahumurije.
Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi wiwe ati ngurandabiye ndahunze mu nyuma gacayiga ya yanjo agacika rura rya pungo wajangwa rubira tugire mu ngoko ngwe bimbera kuresara abani ishije ngute ngutuka kumbe yesa tayikari na tahe kitari ya kusiki sibyo ikere baso rero turabizi n'ejo ari kwa rabutwa nani basize yo afi ari mu bintu byiwe ni munze mu bitore bura matari bura matara kusubize mu byawe.
Ariko babwirwa basana uko badashaka kuva kuyizima. Abani babiri ubaserukiye impunzi
ugendere nambe cyo kwanga turakiri nagende ikintu bito bwicaye twumve bitakivugwa twese tukiri turungane mu buryo yakora reka rigeye turushe umukuru w'igihugu mu minsi avuga kwarira ntibongere agende bamuhetse
igihugu se nyiricyubahiro umukuru w'igihugu arira n'abaturage bakarira. Reka tubasabe bajye kubaha ko muri bibera mu ntara perezida ntabimenya hari ahicwa ntabimenye mugende mukemure kijya kibazo na cyane cyane nyakubahwa perezida w'Uburundi muhoza amarira kandi natwe tuzoba duhoze imana
Gabriel Rusigiri yatwara ishyirahamwe Orikome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga intwari ibereye na demokarasi bibwirizwa gushingira ku irwanywa ry'abanyonora amatungo ya leta. Uku niko yabisigurije Ijwi rya Amerika.
Nibaza yuko tusa n'abariko baraduga naho tukiri kure cyane jewe nofata mfate kuri mu bita eshere uvuga yuko busa turi hasi cyane 10 turi hejuru mfata ko tugeze nko kuri 4 twarasubiye inyuma cyane mu mwaka 2015 tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo mu mwaka 2025 hazoba amatora azira igiturire kurenganya n'ibindi.
Ihimiriza rya Perezida Ndayishimiye mu kubaka icyo kibuga rimaze gutuma hegeranywa miliyaridi hafi ya 3 y'amafaranga y'Amarundi nkuko ibiro vyiwe vyabitangaje. Umukuru w'igihugu akaba yijeje ku munsi wahari wakazi uhimbazwa ku itariki ya mbere kwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri ico kibuga. Kuva rero ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice Perezida Ndayishimiye yarashimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakura ibihano ku gihugu ciwe. Nyamara nk'umwe bwa Buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu Burundi buri mwaka bwavuze ko hakiri agahaze mu gisata c'intwari ibereye no gutunganya imigambi, ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye izo nzitizi zizovaho na rijya harishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri perezida byo guhindura ingendo. Eroje uri ka neza Ijwi rya Amerika.